banyiriteka muri kumuryagenga banyakubaho muri kumuryagenga abatumire bahire bakozi bakoresha mwe bashinga ntawe bapfaso ni gwaruka nitugira amahoro dusangwa amahoro iteka niteka ni mukazi. Uyu munsi uri hejuru abakozi n'abakoresha bo ku isi yose baramutse bahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi. Twashaka mudukundire ku izina ry'amashyirahamwe mpuzamasendika no ku izina ry'abakozi bose tubanze tubifuriza umunsi mukuru mwiza, tongere twibuke kandi tuzirikane ko igihugu cyacu cyatwibarutse, tugikesha byose kandi tuzokwamba tugitura ibyo dushobora byose kugira kigume gitera imbere. Nakaryo rero ku bakozi n'abakoresha bo gusuzumira hamwe ingene umwaka w'akazi uheze wagenze, banagashimira hamwe ibyagenze neza, kubitagenze neza nabyo bakabirabira hamwe inzira yashe yo kubigorora kugira umwimbo n'akazi bigume bitera imbere. Bakozi mwese baba ba Leta, abakorera mu mashyirahamwe yigenga yaba ya Leta cyangwa abikorera utwabo, abadandaza, abarimyi, aborozi, abanyamyuga itandukanye, tubanze kubashimira ko mwatidukanye niyonga mu kwitabira urubanza kanatsinda n'urwacu twese. Duhimbaje uyu munsi mukuru abarundi baherutse kuronka indongozi nshyashya z'igihugu zirongowe na kizigenza nyine cyubahiro Barisito Ndayishimiye. Nakaryo rero kuri twebwe abakozi twese ko gusubira kumukeza twongera dukeza na Leta rongoye, tukanamukengurukira bimwe bivuye ku mutima ku mubonano yaraye ahaye abaserukira abakozi bahurikiye mu mazendika yose bari kumwe n'abakoresha. Ukaba wari umugenzo mwiza twari tunyotewe kuko twaweruka kera. Iki cyivugo dukura amaboko mu mpuzu tugira urunani rwo kurwanya no gutuza ubukene kirajyanye n'intumbero ya nyine cyubahira umukuru w'igihugu cyacu, reka mbere kirajyanye n'imigambi imwimwe ya yanyabutatu mu by'akazi iri kwirarangurira hamwe mu gutegekanya imigambi no kuronsa akazi ugwaruka mu Burundi. Nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu n'umutambukanyi wanyu nyakubahwa buramatari w'intara ya Cibitoke banyine iteka mu byagenga hamwe si banyakubahwa mu byagenga hamwe turakeje abo bose baranguranye ubwira ubuzibajejwe bakongera bagasarura umwimbu ushimishije. Abo byagoye nabo nibisubire ko bahindura ingendo mu kugwiza umwimbu bakorera iterambere ry'igihugu. Turashimira bimwe bivuye ku mutima nyine cyubahira umukuru w'igihugu cyacu ukuntu yitaye ibisata bijyanye n'akazi, ibiganiro mu kazi, kugwiza umwimbu no guteganiriza akazoza abakozi muri iki gihe amaze arongoye igihugu cyacu. Muri ibyo bisata hakaba harashinzwe amapolitiki, imigambi n'inzego zitandukanye mu ntumbero yo guteza imbere ibyo bisata. Bwa mbere harabonetse nk'amabanki ajejwe imigambi y'ugwaruka, abakenyezi n'abarimyi, umugambi wo kuvuza abakukuruke bahoze bakorera Leta. Mu gisata cy'amagara y'abantu inani mpuzamasendika n'abakozi bose barashima inyigo zafashwe na Leta mu ntumbero yo kurwanya ikiza coronavirus. Turakenguruka kandi umugambi uri kuragirwa na Leta werekeye kuduza bimwe biboneka pansiyo y'abagiye mu karuhuko k'akazi. Mu bijyanye n'indero turakenguruka ingingo iheruka gufatwa na Leta aho mu gutanga urupapuro rutanga uburenganzira bwo kwinjira muri za kaminuza z'igihugu cyacu hazofatirwa ku manota yo mu kibazo cya Leta. Mu gisata kijyanywe n'intwari ibereye turashimira ingozi zafashwe na leta zo kugarukira ubutunzi bw'igihugu biciye mu itoza ry'amakori n'amataxi yinjira mu makomini. Tuboneyeho akanya ko gusubira gushima intumbero nshyashya mu gutanga ubuzi ku mugaragaro mu bisata by'ubuvuzi n'indezo ku byerekeye burimi n'ubworozi. Turakenguruka ingengo iheruka gufatwa na leta yo kurosa ifumbire abarimyi no gushinga igiciro kibereye ku mwimbo w'ibigori mu ntumbero yo gushyigikira abarimyi. Ibyo twoshima ni byinshi, nitwo bidondagura ngo tubimare. Nyenicyubahiro mukuru w'igihugu cyacu, abarundi barayamaze bati ibigiye inama bigira Imana, bigira Imana, kandi ngo ibuye riserutse ntiribaricisha isuku. Ni nacyo gituma twagira tubashyikiriza ibibazo nyamukuru biraje ishinga abakozi kugira byibwe byongere bitoregwa inyishu, umwimbo mukazi ubandanye utera imbere nk'uko tubyifuza. Nk'uko twabivuze, ibi bibazo ejo hahise tukaba twarabiganiye ko na nyiricyubahiro umukuru w'igihugu cyacu, akaba ari nacyo gituma twagira tubibakire ku mayange. Ubwa mbere, kubahiriza umwiteganyirize w'amashyirahamwe aharanira agateka k'inyungu z'abakozi no gukingira uburenganzira bw'ayo mashyirahamwe ariyo masendika hisunzwe amategeko abigenga. Amategeko yaha mu gihugu iwacu code du travail, statut général des fonctionnaires, charte nationale de dialogue social, hamwe n'amategeko mpuzamakungu y'akazi nk'irya 87 de la liberté syndicale et la protection des droits syndicaux. Ikindi cya kabiri, gukomeza no kubahiriza ibiganiro mu kazi hisunzwe itegeko ribigenga. Amategeko yaha iwacu mu kazi nk'ayo mperutse kuvuga hagaca yisungwa n'itegeko mpuzamakungu ry'akazi nimero 98. Cya gatatu, gutunganya neza politiki y'igihugu ijyanye n'imishahara no kudakumirana mu kazi. Nk'ibyo tugomba kuvuga bimwe byerekeye iby'imishahara, politiki salariale kitab de gere des anales prime indamunite conjoncturelle. Icya kane, gutunganya neza itangwa ry'akazi mu bisata byose by'ubuzima by'igihugu. Icya gatanu, gukurikirana ibijyanye n'indwara imanuka mu kazi no guteganiriza akazoza abakozi. Icya gatandatu, kubahiriza ubutungane bw'akazi. Ikindi ari cyo cya nyuma, gukingira ibidukikije. Mu ncamake rero, ibyo bibazo bimeze uko. Ku cya mbere cyo kubahiriza umwidegembyo w'amashyirahamwe aharanira agateka n'inyungu z'abakozi no gukingira uburenganzira bw'ayo mashyirahamwe ayo masendika hisunzwe amategeko abigenga. Amashyirahamwe y'abakozi ariyo masendika arazi neza kandi arashima intambwe igihugu cyacu cyateye mu kubahiriza amategeko ayagenga. Ayo mategeko aranditswe neza mu itegeko rigenga abakozi, reka mbere no mu masezerano mu mpuzamakungu y'akazi yashyizweho n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'akazi Organisation Internationale du Travail. Ngiryo tegeko akaba ari rya 87 ryerekana ukwidegembya no guharanira inyungu z'abakozi biciye mu biganiro ariryo liberté syndicale négociation collective mu rurimi rw'Igifaransa. Twagomba dukengurukire cyane leta y'u Burundi iserukiwe na nyenicyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi, yaraye ashize ku gikumo ku itegeko rishyashya rigenga abakozi n'akazi code du travail ku itariki 24 munyonyo mwaka 2020. Hisuzwe muri rusange intumbero y'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'akazi amakungu yose asanzwe avomamwo iminyanyuro mu mategeko y'akazi. Aho twomenyesha ko muri iryo tegeko ubu abakozi bose bifuza gushinga amasendika no kuyajamwo barabirekuriwe atanumwe akumiwe, harimo n'abakozi batahora bagengwa n'amategeko asanzwe atunganya akazi cyangwa itata twita secretaire formel. Twonamenyesha ko inani mpuzamasendika confederation syndicale zihuriyemo amasendika y'ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu ari secteur republique cyangwa secteur parapublique cyangwa secteur y'abikorera utwabo privé cyangwa sekitere informere nkuko amategeko y'igihugu cyacu na mpuzamakungu y'akazi abitegekanye. Tumaze gushirya nino ingorane zijyanye n'ubwigenge hamwe n'uburorero bw'abatubahiriza ubwo bwigenge, nyiricyubahiro umukuru w'igihugu cyacu yari yemeje ko amategeko y'ibuna mpuzamakungu agenga ubwo bwigenge ategerezwa kubahirizwa mu gihugu cyose. Cya kabiri, gukomeza no kubahiriza ibiganiro mu kazi hisunzwe itegeko ribigenga, mu rurimi rw'Igifaransa droit d'organisation et de négociation collective. Kuva kera narindi ibiganiro n'ikiyago nibyo byamye biranga Abarundi n'Uburundi, naho hari igihe kacamo. Aha twatanga uburorero bukurikira: igihe cyo kurondera intahe yo kwikukira, igihe cy'itora ry'amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi, amasezerano ya Arusha, n'igihe cyo guhagarika ingwano hagati ya leta n'imigwi ya Rwanda. Reka no muri iyi myaka iheze inari mpuza amasendika hamwe n'amasendika yose yarashimye ingene yakoranye n'inzego ziserukira leta hamwe n'abakoresha mu isubiragwamo ry'amabwirizwa agenga akazi no guteganiriza akazoza abakozi. N'igihe leta yafatiye ingingo yo guhagarika uburusho buhabwa abakozi batabyumvikanye n'amasendika, ibyo nabyo bikaba byaciye bitera amatati yatumye haba ibiganiro hagati ya leta n'abaserukira abakozi. Ibyo biganiro bikaba byarahagarikiwe n'urwego rw'igihugu rujejwe ibiganiro mu kazi, Comité National de Dialogue Social. Amasezerano yabivuyemo akaba yarashyizwe kigikumo n'umushikiranganji w'ikigega cya leta, umushikiranganji ajejwe akazi n'abakozi, umukuru w'urunani mpuzamasendika COSIBU, n'umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe ibiganiro mu kazi, Comité National de Dialogue Social. Ariko rero ayo masezerano nk'uko yemejwe ku igenekerezo rya 2023 Ruhuma 2017 ntiyigeze ashyirwa mu ngiro. Byo byose inani mpuzamasendika n'amasendika yigenga birashima ko nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu yemeye ko ibiganiro mu kazi ari kirumara, kandi akanemera ko ibiganiro kuri ibyo bibazo byoba vuba kugira haboneke ibyoshoboka kujya mu ngiro mu minsi iri imbere. Icya gatatu, gutunganya neza politiki y'igihugu ijyanye n'imishahara be no kudakumira mu kazi. Mu Gifaransa twagomba kuvuga politiki salariale quittable de gere des annales prime indemnité conjoncturelle, nyiricyubahiro umukuru w'igihugu cyacu. Aha twagomba kubanza gushima ko leta yamaze gutera igikumo ku masezerano mpuzamakungu ngenderwako y'akazi inimero 111 ajyanye n'iringanizwa ry'imishahara no kudakumira mu kazi kuva mu mwaka w'igihumbi 1993. Turashima kandi ngena leta iri kwita ikibazo kijyanye no guteza imbere imigwi itandukanye y'abanyagihugu, na cyane cyane mu kurwanya ihohoterwa ry'abigeme n'abakenyezi n'abandi bakozi muri rusange, kuko birahungabanya agateka kazi na muntu haba muhira cyangwa aho bakora. Muri ibyo bibazo nkoramutima ya harmonisation des salaires, politique salariale quittable, des gères des annales, la prime indemnité conjoncturelle, turakengurutse ko nyine icyubahiro umukuru w'igihugu ko yemeye ko dusubira kubiganira vuba kugira ibyo bibazo bitore umuti urama. Cya kane, gutunganya neza itangwa ry'akazi mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Umuco wabaye mu itangwa ry'akazi mu bisata by'indero n'amagara y'abantu waje gukosora ingendo mbi yasa n'iyimonogoje mu gutanga akazi ata muco urimo aho kuraba ubushobozi. Iyo ngendo yatumye ibiturire na kamwana wa mama byavugwa muri ibyo bisata bisa n'ibyagabanutse, ariko mwoguma mucungera kuko bitarahera. Tukaba dusaba n'ubuzi bundi bwa leta, haba mu mashyirahamwe yegamiye cyangwa yigenga, ko iyo ngendo yoguma ishyirwa imbere. Ako karorero keza kagakwira igihugu cyose, bagatanga akazi biciye mu muco. Mbere bibaye ngombwa hakanabaho decentralisation mu gutanga akazi nk'uko nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu abyipfuza. Ya gatanu, gukurikirana ibijyanye n'indwara impanuka ku kazi no guteganiriza akazoza abakozi. twisunze ibyafashwe ibyasabwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'akazi kuri cya kiza coronavirus bikaba bitanyuranye n'intumbero ya nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu mu kurwanya icyo kiza biciye mu ishingwa ry'umugwi w'igihugu washyizweho na leta mu gukurikirana icyo kiza. Abakozi basabye ko hotegekanywa ibiganiro hagati ya leta n'abakozi hamwe n'abakoresha kugira bahanahane ibyiyumviro kucokogwa kugira hagabanywe ingaruka mbi ku butunzi no mu mibano y'abanyagihugu n'abakozi cyane cyane mu bisata byabangamiwe gusumba n'ibisata byo gutwara abantu n'ibintu mu ndege by'amahoteli n'ingenzi by'ubudandaji n'ibyo tugenegene n'imyuga kirikiye. Dusabye ko inyabutatu mu gisata cy'akazi les partenaires sociaux uko babivuga ko bose rukirwa muri uwo mugwi w'igihugu mu kurwanya icyo kiza coronavirus mu ntumbero yo gutunganya neza ibyo kurwanya indwara n'impanuka mu kazi. Turasabye ko hojaho politiki y'igihugu ku bijyanye n'amagara meza mu kazi bimwe twita mu gifaransa politiki nationale de santé sécurité au travail. Iyo politiki yotuma abakozi bamenya ingene bikingira ibiza n'impanuka bakamenya ibiza n'impanuka bitandukanye bishobora gufatira abakozi ku mirimo yabo. Iyo politiki yotuma indwara zimwe zimwe zigabanuka hanyuma umwimbu ukiyongera. Nyine icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu ku byerekeye gukinga no guteganiriza kazoza abanyagihugu haribonekeza ubukene bw'imiti mu mamangazini y'imiti yegukira leta yaba yaryashyirahamwe igihe cyo kuvuza abakozi ari iyo miti wera fonction publique cyangwa amamangazini y'ibitaro n'amavuriro. Turashima ingingo itunganya bishasha itunganya gushasha ihereza ububasha ishyirahamwe kamebu bwo kuba ari ryo rigiye gukurikirana igisata kijejwe kurangura imiti yaba ari y'amamagazini agurisha imiti yegamiye leta reka n'ayabikorera utwabo. Inari mpuzamasendika zirasubiye gusaba ko ibyerekeye iyongerezwa ry'ibiciro bimwe twita suprema batanga ku miti bishingira bitwitunze ibiciro byategekanijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu n'ubudandaji byohagarara. Ku byerekeye umugambi w'umukuru w'igihugu witunganya bishasha by'amapansi y'abakozi bakukurutse turakenguruka umugambi mwiza wo kongereza urugero rw'amapansiyo kugeza ku rugero rw'umushahara wa nyuma umukozi yaronse mbere yo gukukuruka bimwe twita umushahara neta pay. Ariko rero turasabye ko mwitunganya by'uwo mugambi byo kwigwa neza kugira abakukuruke bose babironke atakuvangura na ribya mu mashyirahamwe amwamwe hahuriramwe abanywanyi bakorera leta amashyirahamwe yegamiye hamwe n'abikorera ibyabo. Ku byerekeye ishyirahamwe UNSS kutuza pansiyo nta buryo buzoboneka kuko tuzi ko rigeze ahanyerera kandi kuduza cotisation muri bino bihe biragoye. Aho umunya kuba mushikiranganji wa mbere atunganirije inama yo kwemeza raporo y'ikigwa cy'abahinga cyerekana ngene uwo mugambo uzoshyirwa mu ngiro twasanze ko byokoroha mu ishyirahamwe ONT ari iya leta n'abakozi bayo. Turasabye mudukundire mvuge cyane cyane bya UNSS kuko ari umurima w'isanga usangiwe n'umukoresha leta n'abakozi bayo bagizwe n'abari mu nzego zo kwivuna abantu no gucungera umutekano be n'abakozi bayo b'abasukonda hamwe n'abakoresha n'abakozi babo bikorera ibyabo be n'abakoresha n'abakozi bo mu masosiyete yegamiye leta. Muri icyo kigwa leta yakoresheje basanze ko byokunda ko abo mu muce wa mbere bodugirizwa pansiyo ikangana n'umushahara w'ukwezi kwa nyuma bafata imbere yo kuja muri pansiyo. Uwo mugambi wa leta turawushigikiye cyane ni kuki tuwushigikiye cyane. Uwo mugambi wasanze ugwego shigwa ntwaro rwa UNSS Conseil d'administration rumaze imyaka wiga ingena goyibuza guhomba kuko ibyigwa by'abahinga byagizwe mu 2016 yerekanye ko INSS igihe guhomba bubatangi ngo zihuta zifashwe zo kuyizamura muri izo ngingo abahinga n'ugwego shigwa ntwaro bavuga bati nkuko bimeze mu bihugu nka byose inzego zo kwivuna abantu n'izo gucungera umutekano zogira ikigega cyazo cyo guteganiriza akazoza kuko akazi zijejwe ningena gatunganijwe n'impanuka bazikoramwo bagira naho bisa bisana n'ibyo abakora mu mashyirahamwe yegamiye leta cyangwa amashyirahamwe y'abikorera ibyabo tubona rero ko uwo mugambi wa nyiricyubahiro umukuru w'igihugu wo kutugiriza pansi abahembwa n'ikigega cya leta wokoregwa rimwe n'uwo kuvangura muri INSS abasivile n'inzego zo kwivuna abahansi no gucungera umutekano nk'uko bimeze mu bindi bihugu bivanguye niho byokoroha kongereza pansi kuri bamwe n'abandi nk'uko tubivuga mu kirundi nta mwana n'ikinono ntiwoduzwa pansi y'abakozi ba leta gusa leta mbyeyi yofasha kugira ngo niya abandi bakozi bose mu bindi bisata yisununure abadakorera leta baroye ukwabo hoba umwumvikano hagati n'abakoresha n'abakozi kugira nabo baduze pansi ubwo buryo bwo kubikora bwoboneka akarorero nuko pansi yo komplementaire ziko ziragwira mu masosiyete yegamiye leta n'ayabikorera ibyabo mu ncamake rero nk'uko twabigiye inama n'abaserukira abakoresha turasabye dushimitse ko ku neza abanywanyi bose INSS yotunganya ukundi gusha abasivile bakajya ukwabo inzego z'umutekano n'izo kwivuna abansi zikagira ikigega zacyo cyo guteganiriza akazoza kandi tuboneyeho gusubira gukebura abakoresha bose bo mu bisata byose by'akazi bo bisata byose by'akazi k'abigenga n'abari mu mashyirahamwe yegamiye leta kwijyukira bose guteganiriza akazoza abakozi babo haba mu byerekeye pansiyo gufashwa habaye impanuka z'akazi na cyane cyane kuvuzwa abakoresha babikoze neza bazoba ariko barafasha igihugu gutera imbere nk'uko amategeko abitegekanya turasabye ko usubira kuba ikindi cyigwa itidakitiwariyere mu rurimi rw'ifaransa cyerekana neza uko ubutunzi bwifashe mu ishyirahamwe INSS icyo cyigwa kirakenewe kandi no ku yandi mashyirahamwe na cyane cyane ishyirahamwe rigejeje kuvuza abakozi ba leta mituweli de la fonction publique tuboneyeho akanya ko gusubira gusaba leta y'u Burundi ko yotera igikumo ku masezerano mpuzamakungu y'akazi inimero 102 555 87 87 ajyanye no guteganiriza akazoza abakozi hamwe no gukingira impanuka n'indwara ziturutse ku kazi nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu riheruka kubisaba leta y'u Burundi tunasaba kandi ko leta yotera igikumo kuri aya mategeko mpuzamakungu y'akazi inimero 149 yerekeye abakozi n'abaforoma mu gisata cy'amagara y'abantu inimero 156 yerekeye abakozi bafite amaresponsabilite familiale inimero 183 yerekeye gukingira abakenyezi birungeze n'abibarutse inimero 189 yerekeye abakozi bakora mu mazu 190 yerekeye kugwanya guhohotera abakenyezi ku kazi nitwibagiye gusaba ko mu guherekeza wa mugambi mwiza w'umukuru w'igihugu cyacu wo korohereza abakukuruke hoca habonekeye itegeko ryunganira iry'umukuru w'igihugu rivuga kuvuza ku buntu abakukuruke texte d'application du décret sur les soins gratuits aux retraités mu rurimi rw'igifaransa hanyuma n'itegeko ryoshyira mu ngiro gufuba n'iteka abakukuruke igifaransa texte d'application des frais funéraires pour les retraités icya gatandatu kubahiriza ubutungane bw'abakozi n'intwari ibereye ku byerekeye ubutungane abaserukira abakozi bamwe barirukanirwa ubusa iyo batsinze imanza bagateba kubasubiza mu kazi ku mvo zitandukanye bigatuma baguma bamerewe nabi dusabye ko abatsinze imanza bobasubiza mu kazi naho abakoresha babo boba barunguruje nk'uko amategeko abibarekurira ku byerekeye ubutungane bw'abakozi inani mpuzamasendika zirabona ko ukudashyira mu ngiro ibyavuye mu biganiro byatumye habaye ibyo twita amakonvensiyo kolekitive yerekana aho haragahaze ibyo bigatuma haguma icyuka kibi ku kazi naho twotanga karero nko mu bisata by'indero muri kaminuza y'u Burundi aho umwumvikano washyizwe ko sandanse arbitrale utagiye mu ngeyo mu mice yose nitwokwibagirwa amasezerano ahagarikwa aho bagenga batagishijwe inama na cyane cyane mu bisata byari byaragiraniye amasezerano na leta nk'abakozi b'umushikiranganji bw'amagara y'abantu ubutungane indero nko mu ishyirahamwe izabu n'ahandi turashima ko muri kaminuza bamwe mu bakozi batunganirijwe ku bijyanye n'imanza batsinze nibatunganiriza abandi bakozi basigaye n'akare nta mwana n'ikino no mu ishyirahamwe izabu turasabye ko amahera y'abakukuruke bayaro boya ronswa nk'uko amategeko abitegekanye hari amashyirahamwe amwe amwe nka PSG Vigile Burundi Proteme Kaminuza y'u Burundi Brarudi na Savono birukanye abaserukira abakozi bamwe bamwe bidakurikije amategeko mbere ntiyasabwe n'impushya mu bugenduzi bw'akazi nk'uko itegeko ry'akazi ribivuga dusabye yuko abarongoye ubushikiranganji bw'akazi n'akazi akazi n'abakozi ba leta ko bokwiyamiriza iyo ngendo bagasaba bishimite yuko amategeko akurikizwa atagisabwe abarenganije bagasubira mu kazi barimo turasaba kandi ko ibwirizwa rikingira ibikorwa by'abanyamyuga inimero imwe agakwego 2021 ryo kuwa 30 kigarama 2025 droit de terre yoshyirwa mu ngiro kuko byotuma ubuzima bwabo bwisununura ndetse n'ikigega cya leta kikarongera akarusho turashima ko mu bakozi bwo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida bejejwe n'ubutungane ko babiri muri bo basubijwe mu kazi tugasaba kandi ko umwe asigaye nawe nyine yosubizwa mu kazi atagisabwe aha kandi turasabye itegeko ku nimero imwe akakwego 2022 ryo kuwa 2025 mukaka 2014 ritegekanye indishyiriho nshya umukozi yo kurikizwa atambungenge actuelle crisoire mu rurimi rw'igifaransa aho ngira abo barongozi babibohe babakikebuka bamaze kuriha ku mufuko wabo indishyi yahawe umukozi birukanye bareze amategeko nyine icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu twaguma mu dukundire twibuta ibyabaye mu gisata cy'ikawa aho leta yasubije mu minwe yayo igisata kikaba cyahora gitunganijwe n'amashyirahamwe sogestal na sodeco arctique n'ayandi mashyirahamwe yigenga bica bituma havuka ishyirahamwe rishyashya rya leta ryitwa odeca iryo tunganywa rishyashya ryatumye yirukanwa abakozi bahora bakorera mu mashyirahamwe sogestal na sodeco badatekerewe abitwa ko basigayeho baca bahindurirwa amasezerano y'akazi atagira ikiringo aho usanga hari uwahawe amasezerano y'akazi y'ikiringo cy'amezi abiri muri icyo gisata nyine twagira dushyikirize ingorane z'abakozi b'ishyirahamwe ry'abikorewe twa budeka na snak birukanywe hadakurikijwe amategeko nitwokwibagirwa gushyikiriza umwitwarariko w'abakozi bo mu ishyirahamwe Brarudi ni banki banko bu ayo mashyirahamwe yafashe ingendo yo gusaba abakozi ayandi mashyirahamwe hatubahirijwe amategeko y'akazi mu byerekeye kubaha amasezerano no gutekaniriza akazoza batagira kontra y'akazi hamwe na securite sociale tugasaba ko iyo ngendo yohagarara abakozi bakubahiriza ku byerekeye ikwiragizwa ry'abakozi ryabaye na cyane cyane mu bisata by'indero n'amagara y'abantu twagomba dusabe ko byoza birakoranwa bwitonzi n'ubutungane bubereye ababikora birinde gushyiramo ka mwana wa mama aho byagaragaye ko bimura uyu kugira bahashyire uwundi mu ntumbero yo korohereza bamwe mugabo babanje gutoteza abandi aba nditwokwibagira ko hari n'abandi bakozi birukanywe kubera byabananiye gushyika iyo leta yabarungitse bivanye n'imyikoro mike y'imiryango yabo kandi niyo babarungitse ataburaro bwategekanijwe indwi gukingira ibidukikije inani mpuzamasendika ziranegura uburyo ibisagara biriko biratunganywa aho hubakwa amazu atamategeko akurikijwe tugasanga inzu zirarundagirana hatigeze hategekanywa ho amazi y'imvura zoca bigatuma yitoborera inzira mbere rimwe na rimwe amazi agahita nayo mazu nyene ibintu n'abantu hari naho haburaho regide zicisha amazi n'amatara canke na kizimya mwoto ikabura ica igomba kuza kuzimya habaye isanganya ry'umuri ahandi naho abantu baca bica amatwi bakanga gukurikiza amategeko ahari ugasanga bariko bita mu kaga bonyine mugabo ntiyagire icyamira ibiriko biraba ku kiyaga Tanganyika twibaza ko byo tubera akarorero urasavye leta ko yoraba ko amategeko ajanye no kubaka no gukingira ibidukikije ariho adakwiye naho iyashireho na cyane cyane irabe ko akurikizwa nk'uko yanditswe ikindi dusavye leta nuko mu mugambi wayo gukingira ibidukikije strategie nationale de protection de l'environnement yobiha uruhara rukwiye amashyirahamwe y'abakozi kuko ibidukikije bifite ingaruka mbi ku bakozi bose hamwe n'akazi kabo mbere bogira intererano ikomeye mwishyirwa mu ngiro y'uwo mugambi hariho imigwi leta ishyiraho iraba ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe ibyo ni byiza rwose tugaca dusaba naho nyine ko batokwibagirwa gushyiramo abaserukira abakozi mu guhera heza kuri ibi bibazo byose duhejeje gushyikiriza muri ibi bigabane ndwi nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu yaradusabye ko twomuha icyegeranyo cy'ibyo bibazo akabiha inzego zitandukanye zibishinzwe kugira byigwe haboneke inyishu irama yaranasabye ko abaserukira abakozi batotinya kuvuga ibigenda nabi ku kazi bakora acara n'abahimiriza ko ari bo bafata iya mbere mu kugwiza umwimbu umwe wese aherereye tukarangiza dusubira kwituriza abakozi n'abakoresha bose umunsi mukuru mwiza mu kubandanya tugwiza umwimbu kugira tubandanye duhangana n'ubukene tutibagiwe no kubandanya twikingira iki kiza coronavirus gihanze isi yose n'akazi niyahanga mu Burundi n'abarundi bose niyahanga mu munsi mukuru mpuzamakungu w'akazi ni ku isi yose nitugira amahoro ibikorwa iterambere n'akazi keza kuri twese murakoze.